ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ri samiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muramutse jutse mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikija.
Mbonyitu mufansa nsa sana mbona formasyo ili ya bani uzo kuenga nsa zobya binyobga ya nafali kia nako mwenu wansa baka mbe na mbele wansa kofi na ajira nuza diplome ili kia njini nini uzo kutuka hizo kulia yusu kusutu kanda hizi tenyine vunda hizi tungu vite na hizi mbona formasyo njine.
Uyo ni Justin Faida umunyarwanda afise ubwenegihugu bw'umufaransa avuga ukuntu yatanguye kwenga umuvinyu ukozwe mu bitoki by'imihwi kimwe n'ukuntu yaronse uburenganzira bwo kudandaza uyo muvinyu ku masoko mpuzamakungu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ibyumviro by'ishyirahamwe ya ProDH rihanira agateka kazi na muntu kuko amatora yogenda neza mu Burundi hamwe n'ukuntu amatora n'umutekano amahoro n'umutekano byorama. Inkuru yerekeye imyaka 15 irangiye habaye igandagurwa ry'impunzi ry'abanyamurenge mu Gatumba Murundi hamwe n'inkuru yerekeye iyugurwa iyugarwa y'ibitaro bitembera mu ikambi y'impunzi induta mu gihugu cya Tanzania turazigaruka ku mukanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Imiti ibiri kuri ine irikiragerageragezwa kugira ivure Ebola muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekanye kwikiza kandi ko ariyo ikwiye guhabwa abarwayi. Iyo miti inyuma yo kugeragezwa yatumye abahinga bayigira imiti ya mbere gukoresha ku barwayi ba Ebola muri Kongo, aho Ebola imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 1,800 mu bantu bativuza barwaye ico kiza cha Ebola. 3 kuri 4 barahitanwa nayo nkuko bishikirizwa na Dr. Michael Ryan wo mwishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Kuvura Ebola cyabaye ikibazo ku bategetsi ba Kongo bivanye n'intambara hagati y'abenegihugu kuko benshi ngo bahitamo kuguma mu mihana yabo barwaye bigatuma uwo mugera urandarara ugafata abatari bake. Abantu batunze inkoho muri Nouvelle-Zélande bamaze gusubiza ku bugombe bwabo inkoho zicira umuriro zirenga 10,000 ni muri programa y'igihugu yo kushumbusha amafaranga yashyizweho ni na leta nyuma y'ubwicanyi kivunga bwahitanye abantu batari bake. Nouvelle-Zélande yakuye ku isoko inkoho zirasa abantu benshi inyuma yaho witwaje inkoho yiciye abantu 51 akomeretsa abatari bake ku misigiti ibiri yo mu gisagara cya Christchurch ni mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uwo mugambi wa leta wo gushumbusha usubije inkoho zobandanye gushika mu kwezi kw'12. Abashinga amateka bo muri ico gihugu ca Nouvelle-Zélande bemeje ayo mategeko akomeye ku nkoho inyuma y'ubwo bwicanyi. Muri Leta Zunze za Amerika, leta ya Perezida Donald Trump yaratangaje politike nshasha ku munsi wa mbere jo yima green card hamwe n'ubwenegihugu abimukira batega amashi mu gufashwa na leta mu bisata byo kwivuza guhabwa ifungurwa no guhabwa uburaro. Ken Kushineri n'umuyobozi w'imfata kibanza w'igisata cya Amerika kijeje ubwenegihugu n'abimukira yatangaje ko abifuza kuza canke kuguma muri Leta Zunze za Amerika bakwiye kuba bikwije kandi bashoboye no kwifasha. Ariko Kusineri ashikiriza ko programa zo gufasha impunzi zisanzwe zarahawe ubuhungiro muri Amerika abahohotewe mu ngo zabo hamwe ndetse n'abahuye n'ibibazo by'urudandazwa rw'abantu batazokorwako niyo ngingo. Amashyirahamwe aharanira agateka kabimukira muri Amerika bariko bariyamiriza iryo tegeko. Urunani rw'ayo mashyirahamwe i New York ruhikiyemo abanywanyi barenga 200 bavuga ko iryo tegeko ari urwanko kubava mu bindi bihugu kandi bagiye kwirwanya bivuye inyuma. Ibikorwa byo gutabara biracabandanya mu mareta ane yasinzikajwe n'imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhindi aho abantu bashika 200 ari bo bamaze kuhasiga ubuzima abandi barenga umuriyoni barakurwa mu ngo zabo. Abategetsi b'Ubuhindi baragabisha ko ibitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera mu gihe abatabara bakirondera abantu boba baratwawe n'inzuzi kandi boba bari no mu bihomoke vy'amazu mu gihe imvura ari nkenegwa cyane mu bice by'igihugu cy'Ubuhindi byasinzikajwe n'uruzuba ni nayo yica abantu benshi baharurwa mu majana buri mwaka mu mwaka uheze leta ya Kerala ni muri cyo gihugu cy'Ubuhindi yaratewe n'imyuzure aho abantu baharurwa kumajana 450 bahasize ubuzima mu gihugu cya Misiri niho harangira inama y'iminsi ibiri kuri wa kabiri n'abakuru b'imihari ikomeye yagize uruhara mu myerekano muri Sudani nk'uko byashikijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu kuri wa kabiri mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hasinywe amasezerano akiri inzira abasivile kuzorongora igihugu cya Sudani intumbero y'umubonano kwari gushika ku mahoro mu gihe yakirindiriwe gutera uwo mukono kuri aya masezerano arindiriwe igihe kirekire nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko mukomeye babandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika Islamiyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi kudukurikira ku kibanza twandikira kwa makuru we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ishiramwe ya PDH rihanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu n'ubw'abanyororo ryasohoye urwandiko rwerekana ukuntu indyane Burundi urimwo kuva mu mwaka 2015 zohera mu byo ritanga imiti harimo gutegura icuka ciza co tuma haba amatora atekanye irekurwa ry'imboheza politike gukura imitahe ku banya politike abaserukira amashirahamwe yigenga n'imensha makuru itahukanwa gimpunzi no kuzisubiza mu vyazo hamwe ni rungikwa ry'abasirikare n'abapolisi ba ONU n'ubumwe bwa Afrika buja gucungera amatora. Inkuru ya Eloge urika neza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika.
Muri urwo rwandiko ishyiramwe ya PDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 zigaragarira ahanini mu bintu bikurikira: ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro, abantu bicwa n'ababurirwa irengero baharugwa mu bihumbi by'imfungwa za politiki n'abazi by'ivyumviro vyabo, ibice bigera kuri 5% by'abarundi bahunze igihugu, ubuzima busa n'ubwahagaze mu bijanye n'ubutunzi n'imibano, urwanko hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo hamwe n'amashyirahamwe yigenga, imigenderanire mibe hagati Burundi na bimwe mu bihugu bibanyi ifite ingaruka mbi ku banyagihugu begereye imipaka, ukwiyugarira ko kwa leta kwatumye imfashanyo zihagarikwa, ukumagana mu bijanye n'ishoramari ry'abagwizatunga bo hagati mu gihugu na mvamakungu, hamwe no kuvanga inzego z'umutekano mu bya politike. Aprodiach menyesha kwibi hamwe n'ibindi byinshi tadondaguye bishira Burundi mwirinde ugereranije n'ibindi bihugu biri mu miryango y'akarere ku rwego rwa Afrika na mpuzamakungu. Iryo shyira hamwe ryagiriza iyo miryango kwirorerera ingene Burundi bwihamba atanga ingo n'imwe bufata yo kubukura mu cobo. Rimenyesha ko hageze niba hatarengeranye ku miryango ya EAC, umwe bwa Afrika na ONU yahagarariye amasezerano ya Arusha isubira gufata ingamba zo gufasha Burundi kugira ibindi biganiro atari iz'uruhendo zorinda Burundi kuja mwirimbi. Ibwirizwa nshingiro ryo kuwandwa ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze muri ya Prodeashi baribona nk'ijyaje guhamba amasezerano ya Arusha na demokrasi mu Burundi. Kugira ibintu bigende neza hanatunganywa amatora humuriza bose, ishyirahamwe ya Prodeashi risaba ko hakorwa ibitari bike harimwo gushyiraho icuka gituma hatunganywa amatora yizewe adahengamye kandi atekanye, icuka mu bijanye n'umutekano gituma abahiganwa mu matora bidegenza bakavuga ibyo bagona kandi n'abanyagihugu bagatora uwo biyumvamwo mu mwidegembyo, gufuta imitahe yasohorewe abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, abatwara amashyirahamwe yigenga n'abamenyeshamakuru, irungikwa ry'abasirikare na polisi b'umwe bwa Afrika na ONU boja gucungera amatora irekurwa ry'abanyepolitike n'abazi ivyumviro vyabo, harimo abarewe mu myerekano yo kugwanya ikindi kiringo cha president Nkurunziza mu 2015, nabo bose bagirizwa gutunga ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu kandi atari ivyo. Ukugurura amaradiyo yugawe nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 itahukanwa gimpunzi no kuzisubiza mutwazo, gusubiza imigambwe abayatswe, ukugurura amashyirahamwe yigenga abayarongoye bahunze bahunze bagasubizwa mutwabo co kimwe n'izindi ndongozi zose zahunze igihugu hamwe no gushiraho igisata cihariye kidasanzwe co cungera amatora hamwe n'ibindi. Ishirahamwe ya Podash rivuga ko ridashira amakenga ko president Nkurunziza ashobora gusubira kwitoza mu mwaka uza. Biramutse bishitse nubwo ritavyifuza risaba makungu kwanka ibizoba byavuye mu matora kudasubira kugurisha ibigwanisho ku Burundi no kubwima umuhora uja kwibahari bikiye muri Tanzania kufatira ambarugo gufata amatungo ari hanze y'igihugu y'abategetsi bose kubima impapuro zo gutembera kwirukana ingabo na polisi b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana no guhagararira amahoro guhagarika imfashanyo zose zihabwa leta n'izitangwa n'ibisata bya ONU bijeje guterambere harimo ni banki ya Afrika ijeje guterambere bad umwitwarariko ugusubira kwitoza ariko president Nkurunziza uvuze ko inshuro nyinshi kuva mu mwaka uheze atangaza ku mugaragaro ibyizwa nshingiro rishasha
kamoneza ubuga mwesendeje nako bamenyeshe abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022 yerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'inkomezi zanjye zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022 ni nabyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cyacu no kwiteramira gushika ku iherezo ryanjye bwa ku isi.
Kuzirikana n'ikindi kintu yemeje iyo boza kirirwa barahabiriza imbere y'inzu iwanjye umwaka wose ugahera naravuze ijambo ryo kuva kubijya nyibona vuze sinakingo sinyibona gice inama abanyamugambi wacu reka da n'ingingo afashe uko nzirikana igihugu cyanjye nkazirikana n'icyo ndi n'icyo nziza gukorera igihugu cyanjye ijya niyo ngingo ibereye umukuru w'igihugu nyine ijya nyine n'ubundi z'ibindi rero reka tuba umugambwe ndawukorere warangujije urandera urandamura nanjye ariko turakora abandi tuzafatira umugongo umugambwe uragutse mwabaga w'ishunze n'ijambo tuzakoma tukarusira ku mugozi umwe n'imiri mpungenge pepe Nkurunziza asubiye mukuru w'igihugu wenyine iyo twari Burundi kandi abandi bariho bazodufasha
mu kurangiza ishyirahamwe ya Podash ryibutsa ko amahoro y'abarundi yatega abarundi gusa kuko n'ibibazo byabo bigira ingaruka ku karere n'isi yose rigahamagarira cyane cyane ubumwe bwa Afurika na ONU kuzitira ibintu bitarayangara. Eloge Ulika neza Nairobi ijwi ya Amerika.
Urakoze Eloge. Kuri uyu wa kabiri naho abanyamurenge bari mu Rwanda baribuka imyaka 15 iheze bagenzi babo barenga 160 biciwe mu Burundi aho hari mu Gatumba. Turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari mu Kigali muri iki gihe akaba yakurikiranye iyo nkuru. Pierre Claver Nyonkuru mwiwe neza.
Miro neza.
Mutubwire ibitekanijwe kuri munsi abanyamurenge biruka imyaka 15 irangiye abagenzi babo bagandaguriye mu Burundi.
Kuri munsi abanyamurenge biruka imyaka 15 heze abagenzi babo bagera ku 166 biciwe mu Gatumba mu Burundi. Umuryango w'abanyamurenge Communauté y'abanyamurenge mu Rwanda bateguye ibikorwa bitari bike harimo ibiza gutangura mu kanya kari imbere mu masaha nk'abiri kuza gushyira urugori rw'amashurwe no kunamira abahitanywe niho nyabwoko byahitanye Abatutsi muri 1994 mu Rwanda ku rwibutso rwa Gisozi hanyuma hagakurikira ibindi bikorwa harimo amajambo n'amatemoignage n'ingene ubwo bwicanyi bwaragenze ku batutsiko hamwe n'andi majambo bajya gushyikiriza mu kanya kari imbere.
Haraheze imyaka itari mike Pierre Claver abanyamurenge bati akamu gasaba ko abantu bikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi bakwitwa intahe mu gahanga ivyo bintu ntibirashika abanyamurenge inyishwaro nkari.
Mu mwaka w'2013 mu mpera niho umuryango w'abanyamurenge wa Bujumbura byarigisariye abagabo babiri agatogwa atafite muhari FNL wagwana icyo gihe hamwe n'umuvugizi wawo yitwa Pasteur Habimana ari nawe yagiye ku maradiyo y'igihugu na mpuzamakungu avuga ko ibyo bwicanyi bwakozwe n'aba FNL bari bafurutse muri Congo basaga na Gatogwata. Icyo gihe rero abanyamurenge bitwaje bavuga ko abagabo babiri bohagarikwa ariko gushika n'ubwo iba bahagarikwa abanyamurenge bakavuga bati nta kigero bagifitiye ubutungane bw'Urundi bakavuga kandi ko ngo bagiye kwitura senare mpuzamakungu mbona byasekeye kugira ngo ikurikirane ubwo bwicanyi mbere n'ababukoze nyamuna ariko bagasaba leta yabo yako ari iyo rikurikirana cyane kuko abiswe bari abakongomani
mu kanya gatoya cyane rwose. Pierre Claver n'inkuru amatohoza yarabaye neza aradoma kuri utoki abo bantu
nta matohoza y'ubutungane arahera ni nako ubutungane bw'u Burundi buvuga kuvuga ko atamatohoza arahera n'ubu ngo bukiri mu matohoza ariko nk'ishyamwe mpuzamakungu ONU mu raporo yaryo amenyesha imana wacu wose bahana agateka kazi na muntu abo bose berekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imihari y'abagwanyi yaturutse muri Congo bya icyabonye murenge bari ahantu mu gasumba ku rwego rw'u Burundi na Congo abasifite icumi mbere banavuga ko bisa n'abantu babwikira Burundi igiswahili hamwe n'ikinyarwanda mbere n'umuhari FNL warabyemereye icyo gihe ko ariwo wise abo bantu abanyamurenge bakavuga bati nyabona ubutungane n'ubukorere kuri ibi byose bigaragara maze wakoze ubwicanyi akwise nta n'agahanga.
Pierre Claver turagutera kamo uduhe idonido iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere urakoze.
Murakoze.
Mwikambi impunzi z'abarundi induta mu gihugu cya Tanzania abategetsi barafashe ingingo yo kugara ibitaro bitembera clinique mobile mu Gifaransa n'ingingo yakiriwe n'abi impunzi zo mu mazone ibyo vuriro ryahora rikoreramwo bakavuga kwaho bagiye kuzohora bivuza ari kure cyane. Inkuru ya Fidele Nsabimana umenyesha makuru w'ijwi y'Amerika.
Iyo vuriro ritembera clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ryugawe itariki 2 ukwezi k'umunani 2019 kumva zitamenyeshejwe. Iryo vuriro ahanini ryavura impunzi ziba mu mazone y'ikambi ari kure ayari kunkengera n'abatanzania baba mu kijiji cya Muhasha kiri mu burengero bw'ikambi ya Nduta. Abahora bafashwa n'iryo vuriro bavuga ko iryo vuriro ryari kirumara ku buzima bwabo.
Bisanzwe ko iri vuriro rizuguruka ryadufasha cyane kurabona kaya mazone iwacu n'abazone ari kure cyane. Iri vuriro ryadufasha n'ukuri turasabye ngo dutakambire ngo tuvugire n'ukuri iri vuriro kubabona badugaye n'ukwebwe no mu mazone ya kure no mu 21 n'ukuri nitubona ngere tugiye kubaho kubona iri vuriro ryari ngaha badugaye ryadufasha cyane kweri ryadufasha n'ukuri turasabye ngo tuvugire iri vuriro bari kumitseho n'ibadugaye n'ukuri ryadufasha cyane mbere turatangaye kubona bafashe ingingo kuca bagihugara tugiye guhera kuko yarari amavuno yandi ari kure cyane y'iyi zone.
Nubu ahagara ku munsi wa gatatu kurembye tugenda heyo mu ya 15 no kuvuga ugasanga ntituvuga ahagara uko no kuruha twarusha hari n'igihe n'umugwayi emwe aza ari hatari ukubwira umushikane no ugasanga yarembye bose.
Abo bahora bavurirwa kuri iryo vuriro ritembera bavuga ko hafi yaho bo kwituye ari ku bitaro bya Kirindembe ariko aho naho bakavuga ko bakira abinjizwa ibitaro gusa. Abo barundi bahungiye Nduta basaba ko ibitaro byoza birakira n'abavugwa bataha
ku bitaro bikuru mu bisanzwe bakira abantu barembye cyane abana baca binjira ibitaro naye abandi bose bameze nk'abagwaye naho abagwaye bisabwe naho barembye bakabona umengo yarashobora guhaguruka emwe bamurika ku bitaro bitari mwegereye ngo mpakejo agacataha nta bundi buvuzi baho haba ku murango haba mwijoro keshi bavura uko nyene umwana niwe cyane bakunda kwibanda bakamwakira agashenjirutse naho na barembye cyane n'ahandi ugendeka agacataha uyo mutekere paracetamol imwe 2 agacataha akazoza kwivuza ku bitaro bitari mwegereye niko bagira.
Kino twasaba kwe nuko kwivuriro rikuru wokwemera kutabara gukora abantu bataha kuko abatakwivuza ku ivuriro bose abaca binjira ibitaro harimo ntabarahembye mugabo wapfuwaga hatwe imitagataha agakira. Icyo nuko yinjye twosaba kuko iri vuriro riri mu izone ya 4 ni hagati mu nkambi hari amazone ari kure usanga bigoye iyo umuntu yanda yakaza baba bakwiye kumwakira akamuvura. Icyo nje twosaba kuba wahindura bakatabarakira n'abantu kwiri bivuza bataha ku ivuriro rikuru.
Iryo vuriro ritembe clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ryatangujwe mu ikambi ya Nduta itariki 19 ukwezi kw'indwi 2018 inyuma yaho bugariye amavuriro 2 aho bita poste do sante ya gatanu ni ya gatatu iryo vuriro ritembera ryari rifise umugwi ugizwe n'abaforoma abizi by'isuku na bizi by'imibano iryo vuriro byagenda gimuka ku mazone ari kumera inkambi ku munsi wa mbere w'indwi bagenda gukorera muri zone ya 13 village ya gatanu aho bavurira aba mu mazone ya 13 12 na 16 ku munsi wa kabiri naho iryo vuriro ritembera byaje gukora muri zone ya 19 bakavura abo muri zone ya 19 20 na zone ya kabiri kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu iryo vuriro ryaje gukora muri zone ya 21 rikavura abo muri zone ya 21 17 n'abatanzania bamukijiji camwasha icyo gisanzwe kibamo abantu benshi muri iyo nkambi ya nduta hasigaye amavuriro atimuka ane gusa rimwe muri zone ya mbere iyo 8 iryo muri zone ya gatandatu n'iryo muri zone ya 15 hakiyongerako ibitaro bya Kirindembe gusa abajeje ubuvuzi mu nkambi ya nduta ntitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze kuyugagwa ry'iryo vuriro ritembere
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9970, 10170, 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Muri kamwe bandanya komeza radio ijwi rya Amerika. Umunyarwanda Justin Faida afise ubwenegihugu bw'Abafaransa aherutse kuronka uburenganzira bwo kwenga inzoga inkangaza Hidromel mu rurimi rw'Igifaransa ariko yayise vin de banane de France no kuvuga umuvinyu wo mu Faransa ukozwe mu bitoke guhera ubu rero ashobora kugurisha inzoga yenga ku isoko mpuzamakungu yarahaye ikiganiro umumenyeshamakuru Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'iradiyo Ijwi rya Amerika i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza atangura amubwira uko yakiriye iyo ngingo
Ewe nabishimiye cyane ko byarangoye cyane kuko ni ibintu nasabye imyaka 12 yose batanyemera kumva kimwe kimwe nyuma y'imyaka yose nyine yumva cyagushimisha rwose
ariko kuba kubumva ijwi rya Amerika bakuzi hari n'abatakuzi twibutse gato ukuntu watangiye gukora aka kazi n'uyu murimo wo kwenga inkangaza
Mbona bitangiye kera nkiri mutoya 88 nabaga nitwa mu joke ugiye nkenga inzoga mu dukrabia n'atishya hirya mu mfuruka ngo abantu bese bizuti n'abarafite amakwe ako mbese abantu bese bizuti mbese bahafi ngo umuntu bayishimye ko ndafite ikitegezi ko naraje naje ku isoko ko hari abantu mishya shuzi inzoga ikaba vibare bamuhire Andre abitwa Birinda nari kwazi gishuti Mbese ngo ntabwo na cyikwiza ko magana n'abantu kandi nafite umuga nkunda cyane bitaza makuru ngo ntabibangikanya nabyo ngo kandi negeze gusa kujya ngo ishimishe gusa mishije n'abantu gusa
ariko nyuma ya 94 uri mu banyarwanda batangiye kwenga inzoga zipfundikiye mu Rwanda
niko bimeze rwose niko bimeze ko nyuma y'intambara nakoze itangazamakuru mu mezi make ya 3 gusa ntitandivamo nabaye nkuri hagarika nijya mu zo n'imyizo kwenga kuko abo bamuhire bose ntiye bagihari barwa binda batahari ufipare narasinyutse nta nzoga n'imwe yibone yabonaga mu Rwanda furikiye mbese ngiye bazadukanye nyuma y'intambara bazigura badishima cyo mu gitoya ngiye mu exposition bamumudari nuko muza gukero nagura isoko nza kubona n'inkunga ya Capmel yo kunyigira umushinga ariko reke finansuma bampaga sinayifata uko basha kuma faka menshi cyane nkabona kuyajira bizangura se basaka ati ora tikiza mu kinyamakuru nako tikiza mu gicuruzi nuko bese hazamo ingwara nyinshi cyane bituma na market mushika mu Rwanda no kuzina mu France
ugeze mu Bufaransa she wakwisi ukomeza kwenga cyangwa wabihagaritse ukomeza nyuma byagenze gute
bo ngitse mu Faransa nshatse mbona formation iri abantu nzo kwenga nzaza kurya z'ibinyobwa yanafashe cyane ko mu bintu basabaga mbere na mbere basaga ko nagira ntuza diplome iri cyane n'ibintu zo kutugaho zo kurya bise kusutu sakanda ifite nyine bunda ifite ngo ubite nayise mbona formation nyine ariko satuze kuba nakwenga nyine ku magaro baranyengira abiriga kandi nkanenga nanjye kujya nenga mpa abantu mbese bisi cyangwa afite imisi mukuru kandi tuze mu Rwanda mbere y'intambara bwo birakomeza nkamanga hose zasaze nkabishaka izo bwo rumwe kwa mbere ejo bundi ampa cyangombwa nuko nanjye gukora gutyo
ariko se amoko y'inzoga wenga na yahe
bo kunenga inkangaza nyine ta vendo para ne de France akwa n'izinzoga zindi zikoze mu mbuto zindi amacunga inanasi mange marakuca meme nanuza na gaperi n'izindi zindi ntaro ndwaye nyinshi cyane ngo siva ko ntuza kuva miza bisapu fitamoko y'inzoga igira nko ku 8 9 yako zose nkaza bishya ku murongo misi mike no bizaba bisoko
amoko umunani y'inzoga izo nzoga uzengute ukoresha nka kwa kundi kwa gakondo kiwacu ushaka ishinge ugashyira mu mvure ukavangavanga ugakamura uzengute
oya kwashyeme bita maceration donc ugashyira no ufate nuza amafuri ugashyira mu mazi amazi ubwo yakabava na moji ntago nkamura ukamura siribi ariko zangiza ne mu ntuzangiza mu tozi kandi se amaceration akuntanga cyangwa kurusha cyo kuzabona wakamuye ibi bisaba kwitondera guhozaho uko utinze gatoya biba oxide bo biba na fubi zimwe zirangirika bisaba guhora uzitaho cyane ro
ariko se nk'ubu nk'abantu batwumva mu Rwanda cyangwa se mu Burundi nabo benga inzoga baravugira bati mbese ubwo buryo akoresha nibwo butubura kurusha ubwacu niki bakwigiraho kugira ngo nabo bashobore gutubura dufate nk'urugero nk'ubu nk'inzoga umuntu uri imuhanga ashatse kwinga inzoga yafite ibitoki bitanu cyangwa se 10 yakuramo litiro zingahe we wakuramo zingahe wa murushiki
aho ngaho burya umutobe uvamo bitewe no kwitoye kimeze hari nk'aho hagiri umutobe mwinshi kandi hagiri umutobe mukiya vitama bibaho ariko kundi sisiteme ifite yo kuya masirasiyo mu bwe nyine umutobe wa mwinshi kurusha wo ukamura kuko nk'aho vanamo nka litiro eshanu ukamuye ko kose nta kubeshya havamo hafi 10 pe bo munani cyangwa 10 nta kintu kimwe itakara mbese bose cyitwa umutobe cyose ukibona ko cyakabaye nta bikatsi bigiyemo amaganura nyine ngo rujugunye ndose bira mu Rwanda bose bikoze ne siba batubuye izina zabo rwose si nta gufusha ubusa kwa nta gufusha ubusa
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio ya
imbere yuko dusezerana tubibutse amakuru twashikije twabwiye ku makuru ishyirahamwe APDH riharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu mu Burundi ryasohoye itangazo eka urwandiko rwerekana ukuntu indyane Uburundi burimo kuva mu mwaka 2015 zorangira twabwiye kandi na inkuru y'abanyamurenge bahava uyu munsi kuwa
bashi ba bibuka bibuka imyaka 15 irangiye abagenzi babo bice mu Burundi mu kampi ya yo mu gatumba mu Burundi nshuti rero mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye bigaruka ngaha twashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma tukaba dushimiye na mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka kandi dusubiye kubibutsa ku ijwi rya Amerika cyamenyera i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 42 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM umunani n'ibice bitatu mugire amahoro turabashimiye mwese rero mwakoze gutega amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.